Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ikomeje ibiganiro byayo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi tuvugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3. Ndabashuhuje cyane, mwaramutse neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi.
Imigambwe bimaze kugaragara kwiri imbere ahantu bamaze gushikiriza ibyagiye bava ku matora mu biro by'itora no mugambwe SNDFDD nibo bimaze kugaragara kuri imbere y'indi hama nabigenga amizero y'Abarundi.
Uyu ni umuvugizi wa Seni Prosper Ntahorwamiye ku ibarura ry'amajwi by'agateganyo mu Burundi. Ni mukanya mu makuru. Ikaze ku Ijwi rya Amerika. Amakuru turayahera hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi murayagezwaho na Alphonse Ndayikengurukiye.
Ndagushimiye Thomas. Amakuru rero reka tuyahere kuri bya biganiro biriko birabera i Vienne ku byerekeye ibirwanisho Ruhonyanganda. Ibyo biganiro bihuza ku ruhande rumwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya, Ufaransa, Ingoma y'Ubwongereza, Ubushinwa n'Ubudage, hamwe rero na Iran. Ibyo biganiro byategekanijwe guhera ejo ku igenzo rya 30 isango ryungurije ku itariki 7 z'ukwezi kw'indwi nyene, kugira ngo abegwa n'ico kibazo bose bashobore kukinonosora neza. Perezida Obama yamenyesheje ejo ku munsi wa kabiri ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora kuva muri ibyo biganiro mu gihe atakimwemeza neza ko bizoshika ku ngingo izohagarika ingendo ya Iran yo gukora ibigwanisho Ruhonyanganda. Ati, dutegereza gusinya amasezerano akomeye ahagatiwe n'amategeko atuma duhagarika burundu umugambi wa Leta ya Tehran wo gukora ibigwanisho nk'ivyo. Ati kandi, ivyo narabitomoreye neza Leta ya Iran. Ibyo biganiro bisaba ko Iran yo kwemera ko abagenduzi mpuzamakungu boza kugenzura ahikiwe kwa hose kwariko harakorerwa ibyo bigwanisho, amakungu nayo agatezura ibihano Iran yari yafatiwe mu byo butunzi. Mu Bugirigi naho isango ry'itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu nizo ikiganimpuzamakungu ryari ryahaye igihugu c'Ubugirigi kugira ngo gereye umwenda w'imiliyaridi hafi z'ibiri giheraniye ico kigega. Ubugirigi bwaciye busaba ko bwohabwa irindi sango. Ihiga FM naco kimenyesha kw'ico kibazo kizotegereza kwigwa mu nama nshingwa bikugwa iyo banki, ko ariko mu kurindira ta faranga na rimwe ico kigega kizoha Ubugirigi. Ubugirigi rero bubaye ubwa mbere mu bihugu vya Buraya kidashoboye kuriha amahera giheranye. Vya bihugu vya Buraya bisangiye ifaranga rimwe bita zone ero navyo vyabitegekanije kugira akanama uno munsi ngo vyigeneza umugambi mushasha w'iterambere wo mu myaka ibiri Ubugirigi bwashize ku meza kugira burabe ingene bwova muri ivyo bibazo. Perezida Barack Obama wewe yamesheje kw'ico kibazo ari ikibazo gikomeye ariko ko atakintu kinini coza cunona ku butunzi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Cuba byumvikanye ko bigiye kugurura ibiro by'ubuserukizi ku migwa mikuru y'ibyo bihugu byombi. Inyuma y'imyaka 50 yari heza Washington na La Havane bidacana uwaka. Perezida Obama yamesheje ko agiye no gukura ibihano mu by'ubutunzi Leta ya Amerika yari yafatiye Cuba, kandi ngo ico gihugu kive no ku rutonde rw'ibihugu bishigikiye iterabwoba ku isi. Perezida Obama yabandanije avuga ati, ibihano twafatiye Cuba byo guhagarika uruja n'uruza nta kintu kinini vyunguye mu ngendo ya demokarasi. Ati, dutegerezwa guhindura umukenyuro. Perezida Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na mugenzi we Dilma Rousseff wa Brazil ejo kuwa kabiri barumvikanye ko bokorera hamwe ku vyerekeye ihindagurika ry'ibihe. Ibyo biganiro byabereye mu ngoro kwa Perezida wa Amerika byari byerekeye cyane cyane ku buryo bokwiza umuyaga nkuba utatitura ikirere. bongeye baranavugana imigambi bafise yo kugabanya ya myotsi ibangamiye igisenge cy'isi. Icyo kibazo na congo kitazokwigwa mu nama itekanijwe jo kubera i Paris mu Faransa mu mpera z'uyu mwaka. Tuje mu Misiri aho Perezida Abdel Fattah el-Sisi yamenyesheje ko agiye kongereza ububasha bw'amategeko mpanavyaha kubyerekeye guhasha imirwi y'iterabwoba. Ibyo yabivuze aho yari ku rubanza rwo gushingura wa mushingwa manza Hisham Barakat yishwe ku munsi wa mbere n'ikibombe yari yatezwe agiye ku kazi. Ntiyamenyesheje neza ibigiye gukogwa muri ayo mategeko, ariko byaboneka neza ko asanudo mu rutoki kubita aba Muslim Brotherhood bakekwa ko ari bo bateguye ubwo bwicanyi. Aba Muslim Brotherhood ni ishami rya imirwi y'abayisilamiste iryo sa cha Misiri cakuye ku butegetsi araheze imyaka ibiri. Reka tuvuge ni indege yo muri Indonesia nayo nyene kuri uyu munsi wa kabiri yakorotse abantu 49 bakasiga ubuzima. Iyo ndege yari y'igisoda yaguye ku hoteli i Medan aho ni mu gisagara kigira gatatu mu bunini aho ni muri Indonesia. Iyo ndege yarimo abantu 119. Reka rero ndabasezere ndabatumira ko mukanya twosubira tugahura. Murakoze.
Ayo yari amakuru yo hirya no hino ku isi. Nshuti zacu, muracyumva radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com no kuri Facebook VOA Radio yacu. Amakuru mu biyaga bigari duhere mu Burundi. Nkuko komisiyo y'amatora mu Burundi CENI ibivuga, imibare y'agateganyo mu ibarura ry'amajwi irerekana ko CNDD FDD ya Perezida Nkurunziza ariyo iza imbere. Umunyamakuru wacu Fidelite Ishatse yaduteguriye inkuru.
Umugwi CENI umenyesha ko n'ubu makomine amasesi abandanya igikorwa cyo guharura ibyavuye mu matora, ariko ngo hisunzwe yari urafata kibanza bamaze kuronka. Umuvugizi wa CENI Prosper Ntahogwamiye yatubwiye abari ku isonga muri ayo matora.
Imigambwe bimaze kugaragara kwiri imbere ahantu bamaze gushikiriza ibyagiye bava ku matora mu biro vy'itora no mugambwe CNDD-FDD niwo bimaze kugaragara kuri imbere yindi hama nabige nka mizero y'abarundi. Hanyuma hari abandi babangabanganye tutaramenya neza uza kuza imbere y'uwundi, aha twavuga nk'umugambwe Prona, twavuga nk'umugambwe FNL n'ahandi bazaba baravuga umugambwe nyakuri, umuntu akavuga n'urunani kopa, ariko nk'uko wabimbajije ntibiramenyekana neza kuko ibaro ntiturabyegeranye.
Hisunzwe ibyo biharo mfata kibanza, urunani mizero y'abarundi ruza ubwira kabiri mu gihe rw'imigambwe itavuga rumwe na leta yanse kujya mu matora. Ariko rero CENI ivuga ko ugo runani atari umugambwe ahubwo ari urunani rw'abigenga. Ngo nacyo gituma rero amajwi y'ugo runani atari mfagusa.
Ashaka ndakubwire yuko amizero y'abarundi atari umugambwe baje ku giti cy'abigenga, hanyuma ntibigeze batwandikira ko batazoja mu matora. Uwanditse handitse witwa Gwasa Agato yandika ko ari FNL yigenga, ubu ntari mwiganwa. Undi ni Karole Nditize yanditse avuga ko ari Prona yigenga. Iyo Prona ni mwihiganwa, nta muntu yanditse atubwira ko ari umwigenga atari mwihiganwa.
Bisobanura ko nayo matungo cyumwe yabande nabande musanzwe
tuyahabeneyo.
Ni ukuvuga
abigenga mizero y'abarundi
abo nabo ni bande?
Nabigenga barafise rutonde baduhaye.
None ntibaje barungitswe n'iyo migambwe ibiri yabaye
Prona. Prona iserukirwa n'umupfasoni Concilia, FNL iserukirwa n'uwitwa Jacques Bigirimana. Uko niko amateka bivuga.
Ni ukuvuga yuko rero abo bari kuri izo ntonde mwe mubafata nk'abigenga mutavuga ko bari nyuma ya Gwasa yacanye yanditije?
Nabigenga kuko niko byanditse. Ukuntu bazanye intonde zabo bitwa abigenga mizero y'abarundi. Kabuse ni sinorenza
kugenda Frode Bunyakuri usanzwe ari umugambwe wemewe n'amategeko, ukaba nawo nyene wari umigambwe yabanse kuja mu matora. Mu gihe umugambwe arose amajwi muri ayo matora, Prosper Ntahogwamiye naho nyene yagize icyo yivuga ko
Frode Bunyakuri nivyo baratwandikiye, ariko banditse bari muri ico muri ubwo rwandiko rw'ikivunga. No kuvuga mu rwandiko rufise amahinyu mu nyandiko no mubirimo. Nimba yumva atagomba kuzoja mu matora aratwandikira ku giti ciwe tuzovyiga, ariko gushika ubu ntarabigira. Yanditse rwandiko ruri kumwe n'ivyo bindi ndakubwiye birimo ayo makosa. Urumva nubwo rwandiko rw'iberuca rugwa muri ivyo nyene.
Naho biruko agatongo asa asanzwe arongoye unanamizero y'abarundi avuga ko ivyo CENI irakora abifata nk'amanyanga, akabivuga yisunze ukwivuguruza kwa CENI kumaze imisi kwibonekeza.
Uvuga indimi zibiri. Ku munsi wa Mungu urongoye uwo mugwi yavuze yuko amizero y'abarundi atari mu matora kuzo yahijwe azoba ritanye azoba imfaguzo ejo arahindura imvugo ngo barime ngo ntakete ngo bamwandikiye bitwa amizero kaba amizero agizwe nandi agizwe nabandi ndazi ko mu rwandiko yabonye yandikiwe nabavuga ati ayo matora muri ko muratunganya muri kano kagene siyo ndazi yuko abarongo ya amizero turimo ntafate rongo agira ivyitwatsu kugira ngo barondere abotuma ibyo ayo manyanga bateguye agira gaciro imbere y'abarundi n'imbere y'amakuru haro twumve yuko rero ayo majwi ko baratangaza ni ya yandi nyene yo gupfa gushira ko nkakombe babigira no kuvugana amajwi bateguye imbere y'igihe niyo bari ko baragerageza rero kuvuga ngo byagenzwe
tukivuga ibijyanye n'ibiharo mfata kibanza mwomenya ko abitavye amatora nkuko se ni ibivuga bababa ijana kwijana mu gihugu hagati nayo ngo ibujumbura naho ibona aho igitigiri kidashimishije umugwise ni bavuga ko nibamara guteranya ibyavuye mu makomine ya Muhamukaza na Hangwa bazoheza bakaronka ibitigiri bishimishije uko kwa makomine yitavye amatora azoheza yuzuze igihengeri cy'amakomine atayitavye nayo kubijanye n'ibiharuro ntabanduka umugwise ni Prosper na ugwamiye umuvugizi w'ubwo rwego avuga yuko bizoboneka hagati y'imisi ibiri canke itatu ibujumura mu Burundi Fidelite ishatse kubwije rya Amerika
abarundi benshi cyane barashaka ibyangombwa by'inzira muri iyi minsi kuburyo abakozi bishami PAF rya polisi y'igihugu bakora kugera mu ijoro iyi nkuru turayibwirwa na Tabita Mukamusoni
Ukimana Elias Ndikumana Evariste Bimana Aline Ndiyo Ibrahim Bizera Mike
Aho ni saa 12 n'iminota 5 umukozi w'ibiro vy'igipolisi kijeje gucungera imbibe n'ikirere PAF ariko atanga ivyangombwa vy'inzira ku bantu hanze imbere y'ibiro vy'ico kigo amasaha y'akazi mu Burundi kubisanzwe ayi saa 11 n'igice z'umugoroba uyu mutegetsi nawe nyene yari yaje kurondera ivyangombwa arashima iyo nyifato yabo bakozi ba PAF
twe tubifata neza kuko mu buzi bwose ahari aba responsable iyo abarondera ibyo barondera babaye benshi baraheza bakarenza amasaha y'akazi akamutwotera nuko mu buzi butandukanye ababa bajejwe gukorera bene gihugu ntibohava abene gihugu bajejwe batabatunganirije
naho biruko ariko hari abantu bamaze indwi zirenga zibiri barondera ivyangombwa gushika ubu batarabironka ni nk'uyu mufaso ni avuga ko byatumwe n'ubwinshi bw'abantu bari bamaze iminsi baza kwaka ivyangombwa hagaca hakora ikimenyane
ndahamaze indwi zibiri dosiye yanje iri ngaha ku tariki 17 ni rese passe ibintu biri kwega gose kandi abakozi ubwabo barakora ariko ikintu twashoboye kubona nuko hari abantu bazinanye ikimenyane kirakora cyane ngaha muri PAF na kamaramaza
ariko bari kimenyane cyane harimo n'igiturire
ibyo igiturire nta byo nushingira ntahe kuko igiturire urazi bagitanga mu ibanga
kubwo uyu munyagihugu abakozi bo muri PAF barakora akazi kabo neza ariko ubutungane burakwiye gukora nkunzi ikava kuko bituma isura yabo yononikara
ukazi ngaha turabona ko babikora baguma bakora cyane mugakumbure ngira baragogwa n'abandi bakorana bazazana dosiye z'abantu bazinanye kugira bacishirize mu mbavu ubundi gikorwa je niyumvira yuko kiba kinyaruka yaba atari ibyo bintu by'abantu by'ikimenyana ico kugwa nibaza yuko bokora mu butungane bagakwirikiza uko abantu bari uko idosiye zatowe bakaza ariko bari kwikiranya mu kutunganiriza abantu nibyo numva bari ubutungane kandi ibintu byacu bigenda neza cyane kuko abakozi ubwabo twe twabonye kubakora cyane
urongoye igipolisi kiraba ivy'ikirere n'imbibe Jimmy Hatungimana avuga ko ubwinshi bw'abantu bwatumye abakozi ba PAF barengegwa
muri iyo minsi iheze kugeza itariki 26 twarakira abantu benshi cyane gose bamwe mukabona baraza mugabo abari bakeneye ivyihuta cyane gose ofisi imanza zitandukanye kuza kwivuza kujya mu buzi butandukanye hanze y'igihugu abo bobo nta kibazo bigeze baronka mugabo bajya abandi rero ataho bari ko barajya atacyo yihutira amadosiye yabo twarayitondeye n'ubu turi ko turayakora ngira nawe urayibona ko umunsi turi ko turakora itariki 22
kujyanye nuko ho bahari abakozi b'ico kigo canke abandi bantu bikika mukiza bakajya ibiturire OPC1 Jimmy Hatungimana arongoye PAF avuga ko bagiye guhaguruka bakaraba n'ibivyo binari vyo bakabituza
ahubwo urakoze kumbwira ico kintu ntacho narinzi uwo mugenzo twari twarawusezereye nimba wasubiye kuboneka tugomba dusubire dusohora amaboko twongere tubahashe nkuko twari twarabahashije kandi turabishoboye ako kama umuntu uteye turakumvise nzocangirisha kanama abo dukorana kugira ngo abo bantu tubasezerere kuko iyo ngendo sinziza cyane gose
mu gihe hari haheze igihe hibonekeza abantu banondera impapuro z'inzira ari benshi cyane urongo igipolisi c'ikirere n'imbibe asaba abarundi kwa kurichigwa baka mawafisi vizango mga
akamu nubatera nuko umurundi wese alalikulio kuronga igitabo chinzira kujia kumunaronga karanga mundu nuburenga nzira bwiwe niho umuntu atohanga ikachane gosi aronse nkuru banza kuhihuta kugira mwajabu kimbiwe kuhiri gwaraza kurondera muru omwanya mwana yuko bachie baza ali benshi baduhuri lako natuwe lero chushature ngegwa
mwana ya meza bilero aheze nimbele yaho haribonekeje abantu benshi chane kuri ivyo biro vy'igipolisi kijeje vy'imbibe n'ikirere ariko uyu munsi ubudasa bwibonekeje nuko aho kuri pafe haje abantu bake mbere umuntu yogereranya n'icakane c'abari basanzwe baza urongoye ico kigo amenyesha ko vyabonetse ko abarundi bagendera kubihuha kuko bose bashaka gusohoka imbere y'itariki 29 yabereye kwa matora y'abaje nama ba komine n'abashinga amateka ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Umwe mu banyarwanda bazajya muri ya gahunda ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa YALI, Young African Leaders Initiative, ni Mutatsineza Jean Paulin. YALI igamije kwigisha urubyiruko rwa Afrika kwikemurira ibibazo. Uyu munsi Eric Bagirubusa aratubwira umwirondoro wa Mutatsineza.
Twongeye kubifuriza ikaze mu biganiro byacu nshuti bakunzi ba VOA radio yacu kandi yanyu. Uyu munsi noneho kuri gahunda YALI, Young African Leaders Initiative, yatangijwe na Bwana Barack Obama, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, turabagezaho umwirondoro wa Bwana Jean Paul Mutatsineza. Uyu musore ari muri batandatu bahagarariye u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mahugurwa yigisha abakiri bato ku mugabane wa Afrika kwikemura ibibazo byugarije ibihugu bakomokamo. Bwana Jean Paul ubusanzwe ni umukozi wa RIP, Rwanda Education Assistance Program, umushinga ukorana n'ibigo by'amashuri yo mu byaro mu mahugurwa y'abarimu, abayobozi inyubako n'ibindi. Jean Paul Mutatsineza wirwamagana kimwe nk'abandi bagenzi be twaganiriye mbere yo kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yatubwiye ko yamenye gahunda yarabikesheje internet arasaba aremererwa. Mutatsineza yize iby'ubwubatsi ni nabyo akoramo, yadusangije ku ndoto ze za nyuma yo kuzahugurwa muri YALI.
Je ubundi ndo mu civil engineer by training muri YALI, nje niteze ko nzabonana n'abantu bafite ubumenyi n'ubunararibonye mu bijyanye na strategic planning y'amashuri ya leta, byaba byiza kubara yo mu cyaro. Kandi nanone muri YALI niteze guhura n'abantu bamenyereye ikintu bita master planning, kugira ngo ibyo bintu bihuze byombi ndebe ko nabasha guhindura uburyo school strategic planning zikorwa mu bigo bya leta byo mu cyaro mu Rwanda.
Udushya
ya n'udushya ngiyewe icyo ngambire no kugira ngo ndebe uburyo nakorana na leta y'u Rwanda, ministeri y'uburezi, tuhindure uburyo rwose strategic planning mu bigo by'amashuri ya leta byo mu cyaro ikorwa. Kuko urebye uburyo planning ikorwa ubona reka mvuge ko nukurwana nibije, dufite ibibazo byinshi, igihugu cyacu kiracyatera imbere kiracyazamuka, ariko birakwiye ko dutegura neza tugakora planning kugira ngo ibibazo bijye biza byibura twabiteganyaga hanyuma tubashe kurwana nabyo neza atari uko twituraho nk'umuriro nkaho turi kizimya mwato.
Ibyo ubona bitagenda wumva bavugurura
ni murakoze cyane. Iyo rigeze mu mashuri yo mu cyaro birababaje cyane. Reka mfate urugero rw'ishuri rimwe ntashatse kuvuga, aho usanga hari abana barenga 300,000 nyamara hari toilette, utumba twa toilette 32 gusa. Urumva ko abana barenga 100 bakoresha kumba kamwe ka toilette. Ni ukuvuga ngo abana uburyo bandikwa ku ishuri enrollment, uburyo abana binjizwa mu ishuri byagakwiye kujyanirana na facilities zihari, byagakwiye kujyana na toilette zihari bikajyanirana n'ibyumba by'amashuri bihari bikajyanirana n'intebe zihari. Ndashaka rero kugira ngo hazajye habamo kuba ibyo bintu bihuza, giye buri umubare w'abana wakiriwe ujyane na facilities zabo zihari kugira ngo bige neza, kuko facilities zihari zimpactinga ako kanya directement imyigire y'abana.
Jean Paul umusore w'imibiri yombi aho atuye ni naho akorera mu karere ka Rwamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda. Ibyifuzo yageza kuri Bwana Barack Obama watangije gahunda YALI igihe yabona ayo mahirwe muri 500 bose bayaharanira, nuko habaho ubuvugizi bugamije kuzamura barubanda rugufi biganje mu byaro.
Iyo urebye usanga abantu benshi ku isi hose muri rusange, abantu benshi bigumira mu miji na facilities nyinshi no kuvuga wenda ibikorwa remezo n'izindi serivisi nyinshi usanga zibere mu miji. Ndamutse ngize ikintu nsaba President Obama mu masegonda make yanamutsaba kugira ngo adufashe akore ubuvugizi ku rwego mpuzamahanga, hanyuma abantu n'imiryango mpuzamahanga, abantu ku biti byabo na za leta yewe zishyire imbaraga nyinshi mu byaro ahari abantu bababaye, nyamara abantu benshi bakabashaka kwigumira mu mujyi abafite ubufasha.
Urubyiruko rurashishikarizwa muri Yali kwikemurira ibibazo. Ku Rwanda, umubare utari muto w'urubyiruko uracyahangayikishijwe n'urukuta rukomeye rwo kubaho nta murimo. Abafata ku mahugurwa ya Yali bavuga ko umusaruro wayo uzagera no kuri abo bashomeri. Bwana Jean Paul Nanone.
Urubyiruko rurashomye muri gahunda tugiyemo, harimo n'ikijyanye na job creation. Uretse ko njyewe ndi muri public management, ariko abo tujyanye bari muri business and entrepreneurship na civic leadership, aho bagerageza guhangira akazi bagenzi babo. Kandi n'ubundi nkatwe abazava mu Rwanda wenda nubwo bagenzi banje badahara, ariko abazava mu Rwanda turashaka gukora kuri joint project turamutse tugarutse. Nababwiye expectations zanje, ariko as a team tuzishyira hamwe nk'abantu bagiye muri gahunda ya Yali b'abanyarwanda batandatu, dukore umushinga umwe. Kandi mu byo umushinga uzaba ugambire bya mbere harimo no guhanga utuzi ku rubyiruko.
Ntabwo muri gutekereza byo byo
bo turacyafite plans zikiri nto zikiri gutegurwa, ariko igitekerezo cyo kirahari.
Icyiciro cy'abanyarwanda batandatu muri uyu mwaka na Jean Paul Mutatsi neza arimo kizava muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiyongera ku bandi batandatu bafasha ayo mahugurwa y'ibyumweru bitandatu mu mwaka ushize wa 2014. Buri cyiciro cy'abajya muri Amerika mu bihugu byo ku mugabane wa Afurika kigizwe n'abagera kuri 500. Inzira yo gusaba kwemererwa mu mahugurwa ya Yali ni kuri internete. Usaba banje kugaragaza ibikorwa bifatika baheraho bamuhugura ngo abashe kwiteza imbere byisumbuye. Ariko abagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo ni ikiganiro twateguriye kandi tugezweho na Fidele Niyongabo.
Mu kiganiro Amerikana cyo muri iki gitondo turavuga ku byerekeye ingene urugamba rwo guharanira agateka n'uburenganzira bw'abirabure muri Amerika muri iki gihe biriko bitera bikwirikiranwa cyane n'ingenzi. Abantu bariko batera bakurikirana ari benshi umuhari waharaniye agateka n'uburenganzira bw'abirabure muri Amerika mu myaka y'1950 n'imyaka y'1960 bivuye cyane cyane kuri filme iherutse gusohoka Selma.
Ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatatu, Perezida wa Amerika Barack Obama yarayoboye igihugu mu birori byo kwibuka imyaka 50 irangiye.
Abapolisi b'abazungu bafashe bunyamaswa abantu bari mu myerekano mu gisagara cya Selma muri leta ya Alabama. Uwo munsi wiswe umunsi w'Imana w'amaraso canke Bloody Sunday mu rurimi rw'Icyongereza. Ivyo vyatumye hemezwa itegeko mu mwaka w'1965 ryakuyeho inzitizi zari zihari zabuza abirabure gutora, itegeko ryiswe Voting Rights Act. Amasanamu y'abapolisi bariko bakubita bari mu myerekano yariko iba mu mahoro yasaba uburenganzira bwo gutora bw'abirabure muri Amerika yatumye makunga akurikirana ivyariko bibera mu gisagara cya Selma muri leta ya Alabama mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'1965. Iminsi mikeyi inyuma y'uwo munsi w'Imana waranzwe n'amaraso Bloody Sunday, Martin Luther King Jr. yarayoboye abantu ibihumbi n'ibihumbi mu myerekano ikomeye y'uburenganzira bwo gutora. Muri iki gihe imyaka 50 inyuma yaho, abanyeshure baragiye mu kibanza ivyo vyabereyemwo mu gisagara cya Selma kumenya ku vyerekeye rugamba rwo guharanira agateka n'uburenganzira bw'abirabure n'abantu bagize uruhara muri urwo rugamba. Umwe muri abo banyeshuri avuga ko kubera abakurambere babo muri iki gihe bafise uburenganzira bwo gutora hamwe n'uburenganzira ku bindi bintu bitari bike. Uguhangana hagati y'abapolisi b'abazungu n'abirabure bari mu myerekano yerekeye uburenganzira bwo gutora ku kiraro Edmund Pettus vyerekanye inyifato yo gukumira y'abazungu n'ibibazo by'abanyamerika b'abirabure miliyoni n'imiliyoni bari bimwe uburenganzira bwo gutora mu bice byo mu bumanuko bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kiringo cy'imyaka 10 irangiye, ababa mu bice byo mu bumanuko bwa Amerika bigeze kuba bamaramazwa na kahise kabo. Muri iki gihe baraki ako kahise n'umwizero ugutuma ingenzi ziza kurushiriza kuraba ibibanza vyabereyemwo urugamba rw'abirabure bwo guharanira gateka n'uburenganzira bwabo. Lee Santel n'umuyobozi ajejwe ivyerekeye ingenzi muri leta ya Alabama avuga kwa kazi kabo ari kubona ko abanyagihugu bemeye ibirengeye ivyuko Dr. Martin Luther King yashikirije amajambo menshi akomeye cyane kubera hari abantu basanzwe bashobora gutakaza byinshi haba akazi kabo cyangwa ubuzima bwabo. Yamara bagize imyiyerekano yo gutuma ibintu bihinduka mu bumanuko bwa Amerika mu gihugu cyose no mu makungu. Fred Gray n'umufasoni wiwe barashyizeho inyubakwa iranga kahise mu gisagara cya Tuskegee mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda n'indwi. Muri iki gihe ni imwe mu nyubakwa zitari nke muri Alabama zereka abantu ibyabaye mu rugamba rwo kurwanya ikumira rifatiye ku ibara ry'urukoba rw'umubiri. Gray yizeye ko leta ya Alabama izoshyiraho ikongera ikazigama ibindi bibanza nk'ibyo byerekana urugamba rwo guharanira agateka n'uburenganzira bw'abirabure. Amenyesha ko leta ya Alabama cyane cyane ubushikiranganji bujejwe ibyerekeye ingenzi muri iki gihe bwemeza ko urugamba rwo guharanira agateka n'uburenganzira bw'abirabure bifitiye akamaro iterambere ry'ubutunzi muri Alabama. Avuga ko babona ko abantu babibonamo akamaro ngo bakaba bakeneye kuzigama ako kahise. Mu bice byo mu bumanuko bwa Amerika abantu bariko barubaka ibibanza ndanga kahise bakongera bagasanura amasengero yagize uruhara rukomeye mu rugamba rwo guharanira agateka n'uburenganzira bw'abirabure muri Amerika. Abantu baba mu gisagara cya Selma bariko barakira igitegeri gitera cyiyongera cy'ingenzi ziza kurondera kumenya kuri kahise k'umuhari waharaniye agateka n'uburenganzira bw'abirabure. Bafise umwizero ko bizofasha ubutunzi bucumbagira muri icyo gisagara mu gutuma ubuzi buboneka hamwe no gufasha icyo gisagara.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Alphonse Ndayikengurukiye aragarutse muri studio aje kutubwira ingingo z'ingenzi z'amakuru avugwa muri iki gitondo.
Ingingo nkuru twashitse ko twagiye i Vienna aho ni muri Autriche aho ibiganiro kuri bya birwanisho ruhonyanganda biriko birahabera ko Perezida Obama yaciye amenyesha ku munsi wa kabiri ko Leta Zunze Ubumwe zishobora kuva muri ibyo biganiro mu gihe atacemezo na gitoyi coboneka yuko muri ivyo biganiro ngendo ya Iran izohinduka yo gukora ibirwanisho ruhonyanganda. Twagiye no mu Bigirigi aho isango leta y'Ubugirigi yahawe kugira ngo irihe cyagira mpuzamakungu FMI yarenganye ubugirigi nabwo kwace busaba irindi sango. Twagiye no muri leta twavuze no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Cuba ko byumvikanye ko bigiye kugurura ibiro by'ubuserukizi ku mirwa mikuru y'ibyo bihugu byombi nyuma y'imyaka 50 yari heze Washington na Havane byarahagaritse imigenderanire yavyo. Twagiye kandi no mu Misiri aho Perezida Abdel Fattah Sisi yamenyesheje ko agiye kongereza ububasha bw'amategeko mpanavyaha mu vyerekeye guhasha imirwi y'iterabwoba. Handi twagiye ni muri Indonesia aho twababwiye ko indege y'igisirikare yakorokeye ku hoteli abantu 49 bakaba basize ubuzima. Iyo ndege kandi twababwiye yuko ahanini yarimwo imiryango ya basirikare. Iyo ndege nayo twababwiye yuko yaguye mu gisagara ca gatatu mu bunini aho muri Indonesia. Ico gisagara naco ni Medan. Ayo niyo makuru y'ingenzi twari twabateguriye kuri uno munsi. Ariko rero tukabatumirira kubandanya mukurikira ibiganiro tubashikiriza ibiganiro navyo bigaca mukabikurikirana ku nzira zitandukanye. Murashobora kuzitukurikirana ku murongo wa Facebook, murashobora kandi no kudukurikirana ku murongo wa nkuko bagenzi bacu babashikirije, murashobora kudukurikirana aho mushobora hose. Turabashimiye rero ko mwaduteze amatwi. Mwari kumwe na jewe Alphonse Ndayikengurukiye hano i Washington DC. Mugire ibihe byiza mwumviriza Radio Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda tuvugira i Washington DC. Ibiganiro byacu birakomeza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi. Mugire umunsi mwiza. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Tutezejwe rya America makanyaro ni cyake ganiro muri isanga turaganira ku bibazo by'abana bo mu mayira abo bita les enfants de la rue turi kumwe n'umurundi kazi madame Ntahe Christine ufasha abo bana abenshi rero bamuzi ku izina rya mama dimanche bimwe mu byo bafasha harimo kubagaburira kubafasha mu bikoresho n'amafaranga by'ishuri turaza rero no kuvugana na bamwe muri abo bana mu mwanya batubwire uko bafashwa n'icyo baba bategereje ku batwumva reka rero mpe umwanya madame Christine Ntahe mwese ngariko nkaba mbahaye ikaze madame Ntahe mwiriwe neza
mwiriwe
ikaze kuri radio ijwi rya America ubwo nagira ngo mbaho akanya nyine mubanze mwibwira batwumva nubwo nari mbavuze muri make mubabwire muri make ya ibyo mukora n'amazina yanyu
ego cyane murakoze nitwa Christine Ntahe ego nkuko muheje kubivuga abana banyitse mama Dimanche ego abana bo mwihora baranyise mama Dimanche abana bo mwihora nabandi bana babakene cyane bari mu bukene udasanzwe hanyuma jewe sanzwe nari umumenyesha makuru kuva kera nayo maze imyaka hafi 40 ariko uye ndabimaze imyaka 5 mu karuhuko k'imyaka ico bita retraite urero ico nkora nirwa niruka inyuma yabo bana bo mwibarabara ego kugira ngo ndabukuntu nosahiriza gatoyi kugira bigire haruguru bagire kazoza keza ego ndumufakazi maze imyaka hafi 23 ndumufakazi umuniga wanje yitwa Eric Tamo yari itanze Imana yari umumenyesha makuru nawe nyene mfise abana bane n'abuzukuru bane yego kaba ndumushinga Ntahe yatiwe kabufakazi yego cyane
ndabashimiye cyane rero kuba mufatana ako kanya ko kugira ngo mwirirwe mwiruka nyuma y'abo bana nk'uko mubivuga abo bana nabo ndibwira ko banabyishimira hari abo muri kumwe aho ngaho muri aka kanya nagira ngo nabo ubwo ndebe ko nabaha kanya bivuge duhere kuri Sibomana. Sibomana uranyumva?
Sibomana ari ngaha arashobora kukwibarira nawe nyene ya mwana muto yo mwibarabara.
Nitwa Sibomana Adi.
Wowe urumwana urumwe mu bana babarwa kumayira uri ariko ubu ngubu uri mu ishuri?
Ego. Ego ubu ndi mu ishuri mama yantoye ndumwana muto cyane niga mu wa gatatu nahe by'amashuri niyo yacya nsubiza ku ishuri ubu nkaba narisununuye nkaba nshobora kuzanda mufasha kira kwa Mungu gukarabisha abandi bana no kushobora kubahanura
nawe urakora neza cyane
mu mashuri makuru
uri mu mashuri makuru hehe
aramaze gushika mu mashuri makuru
turi kumwe nanone n'undi mwana witwa Habyarimana Kome. Habyarimana Kome nawe wakwibwira batwumva?
Ibyo ndabumva.
Wowe wamenye mama Dimanche gute?
Jewe kumwomenya nasanze mu yarara. Kubera jewe nari mfise ubuzima bubi. Mfise ubuzima bubi amfuriza mu ishuri. Biranka. Ndagenda ndatangura ngenda mu wa gatatu. Iyo wa gatatu ngenda mu wa kane. Ndabiheba. Achambara ngo tuwile iyo. Acharamba charezo na wina ta uja fise.
No, bukwa sibi ya mngishuri.
Uwe ego.
Ubwo turaza kuganira mu kanya gatoya nagira ngo tubanze twibwira batwumva bamenye abo muri bo Janvier Nshimiyimana na uranyumva?
Ego.
Urahura komeye.
Ego.
Ese wufite imyaka ingahe?
12.
wowe se ubu ikibazo cyawe giteye gute, wowe wamenyanye na mama Dimanche gute, ryari
jana mu barabara?
Mhm. Nubu uracyari mu barabara se?
Oya.
Mhm. Ubu urahagana he?
Eh?
Ubu bahagana hehe? Ambuka. Uba hehe ubu ngubu? Uravuze ngo ntago kiri mu barabara. Urahagana hehe ubu ngubu bahehe?
Mu terere.
Mhm. Iyo nawe rero mama Dimanche yaragufashije?
Yego.
Yagufashije mu biki?
Mu makaye kunyigisha.
Mhm.
Mindfulness byose.
Mhm. Ubwo bugumye hafi nawe turaza kugarukaho mu kanya. Reka noneho duha umwanya na Fabrice. Fabrice uranyumva?
Yego.
Komera cyane. Wowe twibwire nawe umvise abagenzi bawe nawe twibwire.
Twamurundi za Fabrice.
Mhm. Vuga cyane ariko ufite imyaka ingahe?
11.
11. Wowe wamenye mama Dimanche gute?
Yamuye mu barabara.
Mhm. Yagutoye ufite ababyeyi cyangwa baragutaye?
Oya.
Mhm.
Barantaye.
Bose nta papa nta mama ufite?
Oya.
Mhm. Ubwo turaza kongera tuganire rero. Reka noneho ubwo duhe akanya madame Ntahe, mwatubwiye muri make igihe mwatangiye gufasha urubyiruko, mwakongera mugasubiramo aba bakitangira kumva Radio Ijwi rya Amerika, uburyo mufasha urwo rubyiruko, igitekerezo cyabajemo gute?
Icyo gitekerezo canjemo ni kera cyane, twari mu ntambara yo muri 1993 yari imaze nk'umwaka, hanyuma nahora ngenda nari ikiganiro cy'abana kuri radio y'igihugu, icyo kiganiro cyitwa tuganiriza ibibondo.
Mm-hmm.
Niho rero natangura gutumira abana, kuko nagenda ruguru mu gihugu hagati hose, mu nyuma no ngahe Bujumbura ntakironka mayira, ntangura kugendera gusa ngaha muri meri ya Bujumbura, niho nabona abo bana rero mu bibanza bitandukanye baryamamo, ntangura kubatumira nabo nyene, hanyuma bari bake icyo gihe mugabo, ntangura kubatumira rero ni muhira, tutangura gusangira kwari kugira ngo tuyage, ndabibagize gatoyi, amasasi yari menshi cyane icyo gihe.
Mm-hmm.
Hanyuma bigenda gutyo bari bake icyo gihe, ndabandanya abo twatanguranye ubu barakuze, bafise mbere n'imiryango, harimo n'umuririnzi dora twita Dogo Sharp. Ni umuntu yavuye mu ibarabara mugo basigaye aririmba, afise n'abana babiri. Hariho n'abandi, ego, hariho arafise abana babiri. Eka mbere hariho n'uwundi mwana akuze yaciye afata akarorero, yambwiye ati nabibonye ku rukundo rwawe, niko yambariye itwa Leopold ari Gitega, afise nawe irerero ry'abana bo mu ibarabara.
Ariko
abandi bana ego cyane, hanyuma ndabibandanya gutyo, abo bana rero ntangura kubatumira ngaha muhira dusangira, nibo barabashitsi banje biteka. Munyuma naho mviye kuri radio y'igihugu, niho naciye ngenda mu ishyirahamwe Search for Common Ground, icyo gihe radio Isanganiro niyo yayifasha, munyuma baramba icyo kiganiro ku buntu atabatampemba, mugabo nabisabye kugira ngo ubana abo bana nabo bagumane ijwi, babone ko ari abana nk'abandi, bashikirize ibyiyumviro byabo, bashikirize indoto zabo, basangire n'abandi bana ijambo. Nkabatumira rero muri studio za Radio Isanganiro, barankundiye, barakoze, tukaza turayaga, ndabakura ngaha duheje gufungura, tugaca tugenda bakayaga n'abandi bana bo hanze, aho muri Etats-Unis, muri Suede, muri Australia, eka no muri ego cyane no muri Afrika, abana bakataha banezerewe. Haba kandi nkabatumirana n'abana b'abakire kugira ndabereke ko ata frontiere,
nta rubibi ruri hagati ya
hagati yabo. Niho rero nibyo zirajya Mama Dimanche, niho banyitiye Mama Dimanche.
Ubu bose rero bakwita Mama Dimanche?
Yego cyane, n'abakuze mbere basigaye banyita Mama Dimanche kubera abo bana.
Ubwo ntacyo natwe turakwita Mama Dimanche.
Mama Dimanche.
ego jewe mamaji mashi ariko mbonu menga ego kwa geme kuko nibo bari mpaye kandi nijya anje sigenda gibagira ubwa urumva kubwanje mona bidakwiye kuko nabana bari mu bukene budasanzwe nabana bakeneye ku muntu abama hafi nabana rimwe rimwe nukwiheba urusanga bihebuye nabana umuntu ataba ndetse urukundo ngo abaho ukuboko abumvirize n'abana bashobora kuja mu bintu bidatomoye mu rumogi mu busuma cyangwa bagakoreshwa imirimo yindi urumva n'icyo gituma umuntu agerageza kugira ngo atitange uko ashoboye kugira ngo abo bana ndabagumane rimwe kuwa Mungu si ikintu gihambaye mugabo ngira nti ko ku munsi w'Imana tuba tumaze indwi yose abantu benshi barafata bakaja mu mashengero bagafata bibiliya bakaja gushimira Imana ko yabakoreye neza bakaza kwinina hazaje ngira nti nibwo buryo bwanje bwo kwishimira ko yashikanye abo bana ndabatwicarane baririmbe mu rugi wanje barasubira kuba abana bakaririmba bagatwinga mere no kugwana aho shaka rimwe rimwe karacamo n'abana nkabashira ku murongo n'ibisanzwe yego
ubwo hari umuntu ku murongo wa telefone wifuza kugira wifuza kubabaza ikibazo Patrick najya ngo numve niba utwumva Patrick uratwumva
ndabumva neza ndabumvije na pijana shakwa ndamukize na mama Dimashi n'abarundi bose ari mu magogo ari mu neza ndabaramukije bose ikibazo cyamesha kubaza na mama Dimashi aranyumva
arabumva ni mu mubaze
nashaka kumushimira ubwo nitanze agafasha abana mu ibora ndetse aramaze mu kibuga gitakuramura gusohora abana bashika 12 nzi neza bamaze kuba ku izabu babaye neza maze kumushimira ariko nashaka kumaza ikibazo ibyo uwo mutima yagize arafise aide afise imfashanyo ya leta cyangwa afise imfashanyo y'amashyirahamwe yigenga mu Burundi arafise imfashanyo y'amashyirahamwe yo hanze kugira iyi initiative mu gifaransa cyita initiative afasha abana mu barabara nashika amasoro y'abaza ko afite imfashanyo ariko rero hariho ikibazo kindi gikomeye ngaha abana mu barabara babaye benshi nashobora kugira gusaba imfashanyo hanze ubwo yubake ikigo centre d'accueil mu gifaransa cyangwa bavita mu kirundi kugira ngo nabo bana bandi bari mu barabara ngo mu gitondo nani nafashije maze gufasha benshi ariko nashaka kumusaba kandi ame na konti ziwe nzomuhe 200,000 kugira ku Dimashi azohamagare bana abafashi baza kumwe nimero zanjye za telefone baze kuzimuha nitwa Ndikumana Patrick Bakumitakura kuri seti nimero 10 arashaka kundondera kugira ngo amwifashanye ya 200,000 ariko rero nta kuntu yo baza abandi bantu bafite imitima myiza kugira dufashe bajya abana benshi n'abafasoni mbona mu ibarabara bajyana imibara mu kaburimbo ndetse agatanga na adrese yiwe bajya abantu bashonje shaka Dimashi tukiyunganye bakaza kugiwe ikintu ashaka kumushimira asaba kose abana na leta umengo irashobora kumufasha ndabizi neza akiye mu bushikiranganji bwo gufashanya no kurekura niyo mengo batanga aide bamuhama bati ubake tribune hagiwe mu magara imengo hanyuma natwe tufashe abe nimero za konti tumufashe no kurikira mu kigezo ku mutima n'abandi barundi bose bafite uwo mutima bamwegere dukorane bakorane dufashe abantu bari benshi
Oya rwose nanjye ndagushimiye ku giti cyanjye no mu izina rya Bumva Radijwi rya Amerika ahubwo bakumere n'amashyi rwose uragitsinze ibyo bihumbi ijana ndumva bishimishije cyane mama Dimashi mwe murabivugaho iki ibihumbi 200
mu gifaransa cya Dimashi Sabu
ni byiza cyane
kumamagara kugeza ku ndodera ndayamuno munsi nyine nta kibazo leta niyo bishobora yonyine
icyo ni ikintu cyiza cyane
gutunga abana mu ibara n'abajya bakecuru n'abajya barara amatembera vandure kibazo gusaba imikate mu mabo dufashanye cyo tusabwe cyo bwa ikigo cya centre d'accueil turafasha abo bantu batishoboye tugura umuceri tugura ibiharage we agejwe kubagaburira tube musabye abasanye umutima w'ikigongo
tugushimiye rwose uwo mutima mwiza ugize reka mama Dimashi numve uko abyakiriye nawe mama Dimashi hari ibibazo yarakubajije hari n'ibitekerezo hari n'inkunga guhaye
Ego cyane Patrick n'ukuri na ngira yumvise ko abana ngaha aye bamukomeye amashi nta kirutico abana nkaba bakenye bagowe ariko kandi atumye batwenga bakanezerwa bakamukomera amashi nibaza ko n'Imana imukomeye amashi Imana imushimire cyane imushimire cyane hanyuma ati none wewe ufashwa nande jewe n'ukuri sinokubarira Imana yo mwije nkuko kwa Patrick uko kwa Patrick ama bantu bafasha nabantu nkabanzi ese kuvuga ko mfise konte y'abantu bafasha ba, nuko nyine umuntu ampamagara ariko kandi ama aide ponctuelle niko no ajanye n'igihe nko kuri abana bagira basire ku ishure ndazi neza ko hariho abagira neza batari bake nka aye no vuga ishira hamwe gitwa Rotary Club Kigobe 2012 abo baramfasha cyane bakampera makaye abana bashika nka 40 ngaca ntoramwo abana bakunda kuba abambere kuko abo bana bo mwibarabara n'abantu bazi ubwenge n'abantu bazi ubwenge nk'uwa mbere kuva hariho uwo mfise kuva mu wa mbere ageze mu wa gatatu n'ubu mwumvise habyari wewe adiriye wewe wumvise ko ari mu mashuri makuru bari mu bana 30 ba mbere urumva rero nk'ama izo mfashanyo ndazironka cyane cyane muri ico gihe bampa amakaye nasabye amasponsor hanyuma ngira ngo umwaka uheze hariho ambasade y'u France yarampereye ama uniforme n'amakaye abana bashika 200 hanyuma hariho abarundi rero abarundi n'abarundi kazi araba bahanze cyane cyane nko ku Noeli canke ku munsi mukuru w'umwaka bagire bati abana bamwe barabara nabo ni banywa gafanta kubera yuko iyo fanta bayinywa rimwe ku Noeli rimwe mu mwaka ntibashobora gusura kuronka iyo fanta bagaca bagira rero bati ubagure rero turato hariyo abakenyezi bo muri Texas b'abarundi kazi bafite association ishyirahamwe uwo mwaka uheze baramfashije cyane hariho rero abantu tuvuka na vema banzanira agaciri bakanzanira uduharage abana banje bakanterera hariho abarundi benshi baba hanze cyangwa baba hagati mu gihugu n'abarundi kazi badakunda nuko ndabavuga amazina abo rero n'ukuri ndababwira nti kandi no mu gisabisho canje nama ndiko ndabashimira nk'Imana ibongerereze kuko ubwo gutanga bitera kuronka bitera imigisha hariho kandi n'umuhantu nigeze gusoma Mère Teresa do Calcutta yavuze ati icawe n'ico utanze icawe n'ico utanze ni ukuvuga rero yuko jewe ndagerageza gutunga ndiko ndarondera itunga barirondera mu gutanga abo nabo bariko baratanga bariko baratunga cyane kuko bariko baratanga kandi batangana urukundo kandi bagahaba bikeneye urumva rero sinovuga ngo ndafise abantu iminsi yose ariko Imana iyo numvise bigoranye cyane cyane ikunda kunkoroga rwose n'amanayo maminervari mfise abana nkuko yabivuze ngira ntani yavuze ko mfise abana bashika 10 n'abangahe bashika bamaze gushika mu buzima n'ibyo ariko bari mu mashuri yisumbuye nabo bari mu ibarabara banyu wa koro ujya y'ibirato baja kwiba mu isoko batazi ko bariko bariba ngo barakuze bari mu maminervari mu mashuri makuru cyane cyane mu makrize niho bingora rwose bikangora rwose
ariko Imana irimo irafasha nyine na
iyo bariko barabirukana bariko barabirukana ta mahera mfise nkandikaga udukete ngira si baraza kuba bari nkandikira presse ura nk'abarundindire sindaronka ubundi nkaza mbona yambaye uniforme base ko nkora ikibazo aho rero birangora cyane ariko sinobahenda Imana iri mu ijuru je wirandungikira abantu bakamfasha
Ndari kurungikiye n'uwitwa Patrick muri aka kanya ahubwo nabandi nabo babishoboye nabo ubwo bakomeze bagufashe bagutera inkunga kugira ngo ubashe ku
hanyuma ibibazo Patrick ati wokora iki kugira ngo wubake
muri make ko hari ibibazo byinshi cyane biri buze
kubaka rero biragoye n'ukuntu kugira projet mugabo ndazi ko aba bavuga ati aba bayere abantu babafasha batagikunda amasantre kuko bagira batumwana naho yo bakenye canke ari kugisanira canke umuryango wa mwakiriye aramushuhira mubonye kuruta wa mwana ari kimenga yatawe muri santre
n'abashaka ko abana barerwa mu miryango
bameze neza babafasha ego cyane
mm.
Mshuti mkuri kila ni vigani lakuri radio ijwi ya Amerika, mwigani lovi ya chumunhu. Aretse ukudukuri kila na kuri FM, mshobora nukudukuri kila na kumirongo, migufi bita short waves, kumusi waka tanda tu, nukumusi uiman, guhera isaha chumi, kuchiki saha chumi ni imwe zoku muhingamo, mshobora kudukuri kila na kuri kilo elz, ibihumbi chumi na bitanu na majana tatu na mirongi vili, kilo elz ibihumbi chumi na bitanu na majana tandatu na mirongi vili ndwi na zitanu, na kilo elz ibihumbi chumi ni ndwi na majana ndwi na mirongi tatu. Kumusi waga tanda tu, no kumusi wimana guhera isaha chumi na ziviri kuchiki saha chumi na ziviri nigichezo kumuhingamo, mutukumvira kuri kilo elz ibihumbi chumi na bitanu ijana na mirongi munani, na kilo elz ibihumbi chumi na bitatu amajana tanda tu na mirongi tatu, mugihe kumusi wimana guhera isaha chumi na ziviri kuchika isaha chumi na ziviri nigichezo kumuhingamo, mudukurikira na kuri kilo elz ibihumbi chumi na bitanu amajana nene na mirongi tanda tu, na kilo elz ibihumbi chumi nindwi na majana tanu na mirongi tatu. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ubwo reka noneho twongere kujye kuri telefone, hari Edward Ntarindwa, uratwumva?
Ndabumva cyane.
Uraho neza?
Muraho, muraho.
Ngaho ubwo tanga ibitekerezo byawe nawe muri iki kiganiro.
Okay, murakoze cyane. Nitwa Ntarindwa Edwari, ni muntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye mu Rwanda. Ikibazo cyanjye cya mbere mbere reka no guhabwa ikibazo, mba nishimire uwo mama yakoze ibintu abantu benshi batashobora batapfa kugeraho, kandi n'Imana nzi neza ko izabimuhembera kuko imfubyi, umuntu ufashe imfubyi yafashije Imana. Ikibazo cyanjye cya mbere cyagira kiti, ese icyo gikorwa cyawe ukora ari cyiza, nakuntu abo bana barererwa mu miryango mukabaha imiryango hirya no hino ikabarera, kacyo cyaba cyiza kurusha ko no mu Rwanda ariko twagendeje twafunze za ruferina abana bakajya mu miryango bakarerwa bakabona uburere mu muryango, ntibikomeze kumera ujya kuko urumva bizakuvuna uzajya nanga ubure ubushobozi. Murakoze cyane.
Yego cyane. Alo,
mwamusubiza, ndumva bihuje n'ibyo mwari murimo kuvuga mu kanya, muvuga muti ibyiza umwana yarerewe mu muryango wa ibona ubushuhe akagira abamwitaho, nicyo nawe yashaka kuvuga ko mu Rwanda ariko batangiye gufunga ibigo by'imfubyi.
Edouard avuze ibyo ndariko ndavuga, abo bana benshi ni byiza ko boja mu miryango, hariho n'abari mu miryango mugabo mu Burundi ubuye hariho ubukene bwinshi mu miryango, hariho ubukene bwatewe n'intambara tugizemo imyaka ngo turiko byari byitwa ko turiko turabivamo, ariko bara imiryango irakenye gose, kandi imiryango yose mu Burundi nta muryango n'umwe utagifite umwana cyangwa abana babiri imuhiri wabo. Byari kuba ari byiza, kandi n'ubu hariho abari mu miryango, ariko icyo novuga ni ukuba ari mu miryango ikenye gose. Icyo kugwa rero ni uko iyo miryango ikenye abo bana barimo, ndanihora ndetse no kubaraba muhiri wabo iyo bari izo za buterere, cyane cyane baba ku buterere ya mbere, buterere ya kabiri, hariho ba mu Kinama, hariho bakeye baba mu Kamenge, n'abantu bakenye bari bakwiye gufatwa mu mugongo na leta, kuko nibyo ko jewe sindi jenyene mu bakoriya iki gikorwa, jewe ntabona mbere nuko ari igikorwa gikomeye cyane, mugabo ni igikorwa cy'urukundo. Ngacangira nti leta niyo ya ifise uruhara runini cyane, niyo twosaba n'umubyeyi kugira ngo irabe ukuntu yofashe iyo miryango ikenye, iyo miryango rero ishobore nayo gufatira abo bana bareke kuja mu ibarabara kubera inzara, kubera kubura icyo batora muhira. Nico no mwishura Edouard. Ariko naye handi ni cyumviro cyiza cyane ko umwana arerewe mu muryango aragira kunguko cyane ku rukundo nawe ngena zo kwitaho abandi. Ego kuruta muri santre, ego muri santre ni byiza barabaha byose, ariko hari ikintu umuntu abura ntayikurana cyane. Ego cyane.
Twibutse abatwumva ko iyi ari Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, tukaba turi mu kiganiro muri Isanga, ikiganiro kibaha ijambo tukaganira ku bibazo bitandukanye. Uyu munsi turavuga ku bibazo by'abana bo mu mayira, abana bita les enfants de la rue, ubafasha muri kiganiro turimo tuganira ni Madame Ntahe Christine, tukaba turi kumwe kandi n'abo bana barimo Sibomana Adrien umunyeshuri muri secondaire hakaba Habyarimana Kome nawe wiga mu mashuri abanza muri primaire hakaba Janvier Nshimirimana wavuze ko afite yagize utubazo mu byerekeranye n'amashuri Fabrice Nkurunziza watubwiraga ko iyo ababyeyi be bamutaye akabafashwa na Mama Dimanche abo bana rero nabo barahari bari hafi ya telefone muramutse mufite ikibazo abatwumva abakurikiye ikiganiro niba hari ikibazo mwifuza kubaza yaba Mama Dimanche yaba abo bana mushobora kukibaza dusubire kuri telefone turi kumwe na Ndikumana Ferdinand uranyumva Ferdinand
yego cyane ndabumva
ikaze kuri Radio Ijwi rya Amerika ubwo nawe baza ikibazo cyawe cyangwa utanga igitekerezo
murakoze cyane ubwa mbere mubanze mu ndamukirize uwo mu Mama Dimanche nkaba mbere je no baza no kumuhira indi zina nkamwita Mugisha Mama Dimanche
Mugisha Mama Dimanche umunyeri indi zina yego
uri mwese ibikorwa byiza tubona akora hano mu gihugu cyacu mu Burundi akorera abana batandukanye atarinze kuraba ngo nudya cyangwa uri atarinze kuraba intara nukuri nta nagashimwe giye mbona no muha koko bakangana
umuha akazina k'iki na kibyiniriro niko mu kinyarwanda
yego namutaziriye Mugisha Mama Dimanche hanyuma rero jewe icyo ikibazo iciyumviro nagomba ntange nuko muri kino gihe habaye ingorane nyinshi mu Burundi abana benshi barasanzaye hijya no hino bandi ntitubone ingene bazosura kwegerana rero nagomba kubyiwanje ndamubaze ukunge nazosubira kubigenza kugira ngo abana basubire abegeranye kombure abasanzaye yahoraza kubagarukira ko ikindi ciyumviro cyanje nagomba ndamubaze hamwe ni n'abantu benshi dufise gufasha dushaka gufasha mutwo dufise ariko tukabura aho twitura tukabura kumbure uwo ducako none nagomba ndamusabe bikunze bimukundiye yuko yoshinga kaba gakonde cyangwa katubwira utwoza turamusanga kumbure kugira ngo dufashe ibyo bibondo byacu ari byo by'Uburundi murakoze
urakoze cyane nawe rwose Ferdinand Ndikumana ubwo Mama Dimanche jambo ni ryanyu
ego cyane arakoze ndakiriye iryo zina Mugisha kandi koko ni Mugisha w'Imana kuko ni Imana yaravuze iti reka abo bana bazi wanje ni ukuvuga rero yuko abana bambira Umugisha nanjye nkababira uwundi mugabo jewe kumbure ku rugero rutoyi nk'uko nkabona neza ko icyumviro cyane nashaka gukora byinshi mugabo ntarabishikako ariko nkibaza ko Imana izo bishikana ko ati none abo bana basanzaye azobigira gute kugira ngo ashobore kubasubiza hamwe urantunga nico nguma nkora nk'ubu uye murabona ibi bihe tugezemo muri kino gihugu cacu nibuka muri ibi bintu by'ama manifestation byari bigize iminsi jewe narirukanze ngenda za buterere nagira nti noneho ba bana banje sinzi eske baracariho eske ntibakiriho jewe ngenda nca mu masoro no mu abantu bahanganye abapolisi bahanganye n'abamanifesta jewe ngenda mu buterere nayo abandi bose bariko barava mu buterere mugabo bagira ngo ndumumenyeshe makuru barajyana inzara ngungira ujya numenyeshe makuru ariko aca mu mabuye urumva rero ko nariko ndabarondera mugabo nanje ngeze ahantu nasanze batoranye baje kundaba bagira bati mbega Mama Dimanche aracariho urumva no kubwira yuko ndagerageza abonzi bose Imana iracabampaye nta numwe aragenda Ferdinand nta numwe arasanze aramubumvise kuko kuwa Mungu iminsi yose tugaburiye abana 80
ese ubwo abana ntibiyongereye muri bino bihe abantu bagiye batatana
yego cyane muri bino bihe n'abaraho iyo hari amasasu menshi cyane n'amagrenade baza batevye ukazibona baje ari bake baje ari batanu baje ari cumi ariko ubundi mu bihe byiza baraza ari 80 mugabo mbanzi ku iminsi yose n'ubundi ntegereza gutekera abana 80 kuko nahaza wenyine aje atevye ndamugaburira kuko aba yatumbera iryo rembo ntashobora kugenda narasabye Imana kugira ngo ntihagire umwana azosubira inyuma ya portaye ngo nabuze icyo ndamugaburira kandi ari Imana igitanga kandi ituma abantu bayo bafise umutima wo kuyumvira kandi babakozi bayo mu Burundi ni benshi no hanze ni benshi cyane urumva rero ko abo bana n'ukuri ndagerageza mugabo
haraho ntarenga kuko bakubariye ko atawujyoje ama aide fise ni ponctuel.
None se mubagaburira buri munsi cyangwa ni dimanche gusa ku cyumweru?
Sa
mubagaburira ku cyumweru
ariko ubu uye ubu ntibiga ni kuvuga rero ku isiye jewe wanje sino kubarira madam jewe kuva 10 du matin sizere mu gatondo cyangwa 12 zo mu gatondo babatangwe kudodora kuko nkubu ari abagira bati tuhave tugenda hakirika ko masasu hava kumbure azaya masaha yana 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 hari habahitamo kuza amasasa taraza bagaca barindirira ngaha hama rero ubumvise ku mugoroba bibi bitangwe gupushuri habakagenda na narimwe bura abana hariho nabaza ku bakavuga ngo baje kunshunga
kugucunga mu biki kugucunga kukurindira umutekano se cyangwa gucunga ibyo ukora
kunchunga nkontegira icomba ibaze gucunga n'umwasi w'imyaka 11 agacemuga
imana ishobora kumuha ubushobozi burenze akabona abaje ko kugira naba akabakomira bamubonye bakiruka
no oya none uyongira iki cyane nje kugucunga murandwenga nabwiye nibyo gucunga ntereka hageze nzopfa ngo kandi wowe uri umwana mubi mama Dimash uvuga ko nzopfa